Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamanyira i Washington DC mu kirune mu Kinyarwanda. Mirene nzanshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Munikije. Uyu munsi ni munsi wahariwe iradio mu Burundi. Abanyagihugu muri Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradio, ariko batangaza ko batoroherwa no guhabwa ijambo muri ayo maradio.
Iradio yabona nagahambaye mu bantu no mu bihugu, cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi, zigafasha abato n'abakuze. Nk'uyu munsi mu Burundi hari amaradio ashika 25 yitwa yuko avuga.
Uyo ni umunyagihugu waba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya na Siriya bamaze kurenga 35,000, naho abantu batari munsi y'indwi batabawe uyu munsi kuwa mbere. Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Aya makuru tatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya bamaze kurenga 35,000, naho muri Siriya bararenga 5,000. Jeni Mukankosi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abatabazi muri Turukiya uyu munsi bakuye abantu benshi mu bisigazwa by'amazu ari bazima, kandi barimo gucukura kugira ngo bagere ku mukecuru, umubyeyi hamwe n'umukobwa we. Aba bose nabo mu muryango umwe. Ni nyuma y'icyumweru kimwe habaye umutingito w'isukaze mu mateka ya vuba. Uwo mutingito wabaye ku mbere y'icyumweru gishize muri Siriya, wari kuri 7.8 ku gipimo cya Richter. Mu gihe ikizere cyo kubona abandi bantu ari bazima kigenda kigabanuka, umubare w'abantu bahitanywe n'uwo mutingito muri Turukiya no mu gihugu bituranye cya Siriya wamaze kurenga 37,000, kandi birasa naho uzakomeza kuzamuka. Icyiciro cy'ubutabazi kirimo kurangira, hibandwe ku bikorwa byo gushaka amacumbi, ibiribwa n'amashuri. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ibijyanye n'ubutabazi wa ONU Martin Griffiths ubwo yari mu ruzinduko ya Aleppo mu majyaruguru ya Siriya kuri uyu wa mbere. Cyakora yabwiraga amatsinda ari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Turukiya ahakiri abantu munsi y'ibisigazwa by'amazu.
Urakoze Jenny. Ubushinwa nabwo bwareze leta ya Amerika ko nayo nyene irungika imipira mu kirere cyabwo, ibyo bita balloons, yo gusuma urusaku. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamirindi.
Ejo ku cyumweru ku itegeko rya President Joe Biden, indege y'intambara ya Amerika yahanuye ikindi kintu kitazwi hejuru y'ikiyaga cyitwa Huron kiri hagati ya leta ya Michigan mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intara ya Ontario ya Canada. Kibaye icya kane Amerika irashe mu gihe cy'iminsi 8. Pentagon, Minisiteri y'Ingabo za Amerika, ivuga ko ari ibintu byari bitarabaho mu bihe by'amahoro. Mu cyumweru gishize indege z'intambara za Amerika zashwanyagurije ibindi byogajuru bibiri hejuru ya leta ya Alaska mu majyaruguru y'igihugu no hejuru ya Canada. Nabyo Amerika ntirasobanura ibyo ari byo n'aho byaturutse. Mbere yabyo byatangiriye ku kibalo cy'Ubushinwa. Amerika yahanuye ku itariki ya kane y'uku kwezi yavugaga ko cyayinekaga. Ubushinwa bwo bwemeza ko cyari ikibaro gikora ubushakashatsi bw'iteganyagihe cyayobeye hejuru y'Amerika. None uyu munsi Ubushinwa bwatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yohereje ibibaro byo kuyineka birenga 10 mu kirere cyabwo kuva mu kwezi kwa mbere 2022. Amerika yahakanye ibirego by'Ubushinwa, ivuga ko bubeshya, ahubwo ko ari bwo bwonyine bufite ibibaro byinshi hejuru y'ibihugu byibura 40 byo ku migabane yose 5 y'isi.
Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankosi.
Impirimbanyi Edith Kawala yari imbere y'imbaga y'abanyeshuri bakiriye Perezida mushya Paul Biya ubwo yari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 1984. Icyizere cyari cyose ko umuyobozi ukiri muto ashobora kuzazana umutekano na demokarasi mu gihugu kandi agasezerera ruswa. Nyuma y'imyaka 40, Biya, umuyobozi uruta abandi mu myaka ku isi, yujuje imyaka 90 y'amavuko uyu munsi kuwa mbere. Ubwo yakataga gato nini cyane nk'uko asanzwe abigenza ku isabukuru ye. Edith Kawala wahanganye na Biya mu itora rya perezida ry'umwaka 2011 ntiyari mu birori. hashize imyaka yararetse gushyigikira Biya mu gihe ubukungu bwahagaze hamwe. Amajwi y'abatavuga rumwe nawe yacecekeshejwe, kandi igihugu gicukura peteroli nyinshi gituwe na miliyoni 27 z'abantu kikaba cyaraciwemo ibice n'abitandukanyije bishe abantu ibihumbi n'ibitero bya Boko Haram mu majyaruguru. Kawara impirimbanyi ya Societe Civile havuga ko ku myaka 90 Biya yagombye kuba akina n'abuzukuru be. Ati tubayeho mu rugomo ku buyobozi bw'igitugu imyaka irenga 40, urugomo rwagiye rushaho kwiyongera no gukara. Iyo myaka 40 yashubije Kameruni inyuma cyane.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Jean Mukankusi yadushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isaranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Rwanda abakorera muri gakinjiro ka Gisozi mu gisagara cha Kigali ntibavuga rumwe kuco bacateye muriro waraye ubwiramiye aho bakorera ukanonona ibikoresho vyabo vyinshi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Nkongi y'umuriro polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye saa yine z'ijoro ku cyumweru. Ijwi rya Amerika ryageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari, nubwo umuriro wari wazimye imyotsi yari igicumba. Igice kibasiwe ni cyari imashini zibaza ndetse n'imbaho. Abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse, nubwo bisa nkaho ari ntabyo.
Mashini ubwazo zihagaze miliyoni hafi 60, imbaho zirimo zihagaze izindi miliyoni nk'8 cyangwa 7.
Business yose wakora yabaga iturutse ahangara. Sinzi uburyo turi bwabyifata, ntago navuga ngo tugiye kubaho neza n'ubuzima bubi.
Twahombye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80. Na asiranse dufite rwose buturahombye, ntago tuzi uko tuzabigenza. Twebwe by'umwihariko muri atori yacu nta kintu na kimwe twaramije.
Byananiye kubivuga. Nananiwe kwihangana kuko ibyo byari bintu by'umuryango.
Gusa hari abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza.
Twavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntago turamenya icyateye inkongi y'umuriro. Byaba byiza rero bagiye badufasha bagakora iperereza, kamenya n'icyavuye mu iperereza. Kurabona twahobye ibintu byinshi cyane.
Buri gihe aha hantu ubona hariya hahiye urahabona ruguru habanje gushya hose n'ahantu hagenda gashya tukimuka twaje gukorera handi. Hano harimo abantu bamaje guhisha bimuka nk'inshure enye bahomba bimwe bakongera niba ari banka gana kayigana kamuguriza.
Aka gakinjiro ka Gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2021, nabwo habaye inkongi ihangirika ibikoresho byinshi. Imyaka 2 imbere yaho mu kwezi kwa 6 2019 naho habaye inkongi yangije byinshi. Izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo, kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tade Twagira Yesu.
Inkongi twibasira nijoro dukwiye kubyibazaho, nanjye nimaze kubyibaza inshuro nyinshi kuko niba tumaze guhisha inshuro ebyiri nijoro nta bantu barimo gukora, nta mashanyarazi, nta mashini ziri kwaka, ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe. Ntabwo naje babura kubitekerezaho, sibyo kwenda ko tabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe. Uyu munsi turavuga ko ari amakuru siri kuyimiriro yagize ikibazo, ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo, nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi.
Kugeza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera avuga ko bataramenya icyateye inkongi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu gakinjiro ka Gisozi bafite ko haba hari icyihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite.
Oya, ibyo ni ugukeka gusa, ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga mu masaha 12. Ibyo barabizi. Icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe. Tekereza ko hari ibyihishe inyuma, ntabwo ari byo, ntabyo twari twabona.
Polisi iravuga ko kugeza ubu bataramara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje. Ariko Bwana Twagira Yesu Tade uhagarariye ishyirahamwe ry'abakora muri aka gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hahiye amatoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi. Twagira Yesu akumvikanisha ko kugeza uyu mibare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi avuga ko inyubako zaha mu gakinjiro ziba zifite ubwishingizi, ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika irizihiza umunsi mpuzamahanga wa radio. Ni uburyo bwo guha agaciro uruhare radio ifite mu guha ijambo buri wese, guhugura no kugeza amakuru ku bantu bose ku isi. Radio ni kimwe mu bitangazamakuru byizewe kandi bikoreshwa cyane ku isi, ifasha guteza imbere ibitekerezo n'ibiganiro bitaziguye no guhindura ibyiyumviro. Ijwi rya Amerika ifite ishema ryo kuba muri urwo rugamba. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni Radio n'amahoro. Ishyira imbere ububasha bwa radio bwo gufasha abantu gucisha make mu bihe by'amakimbirane no guharanira amahoro.
Muri ko murumviriza muko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika mu Burundi. Abanyagihugu cyane cyane abo mu ntara ya Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradio ya Marankuko bisiguriye Ijwi rya Amerika ntiboroherwa no kuyafatamwo ijambo, kandi barifuza ko ibiganiro amaradio bashikiriza byoba bihuye n'ubuzima barimwo kugira ngo bigire icyo bibamariye mu iterambere. N'inkuru Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi yayo tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndashimi.
Igitigiri cy'amaradiyo ari mu Burundi kigeze kuri 43, muri ayo 18 akorera mu gihugu hagati, ayandi 25 akaba akorera mu gisagara cha Bujumbura. Abumviriza amaradiyo mu ntara ya Rutana na Makamba bemeza ko bakunda kuyumviriza kandi ko bafitiye akamaro.
Byukuri iradiyo jewe iramfitiye akamaro kandi ndayikunda. Kuko iradiyo ituma umenya amakuru, igatuma umenya ibintu aho bigeze, nk'ibintu byononekaye hirya no hino, nk'imvura yaguye konona imirima, nk'izuba ryatse, usanga uri kurabimenya. Kandi iradiyo baraduhimiriza bakaduha impanuro y'ingene twoshobora kwitwara mu buzima no kurondera akahera.
Amaradiyo aradufasha cyane, nk'iradiyo y'u Burundi dufasha kumviriza amakuru tukamenya ibihe aho bigeze. Kandi amaradiyo arashobora kudukebura muri bimwe bimwe, agakebura nk'abarimyi cyangwa nk'abadandaza.
Reka. Iradiyo akamaro ifise n'akamaro kanini cyane. Urashobora kugira ikibazo cy'umwana gatakara cyangwa ukabura umuntu, ukajya wiruka ku iradiyo ukarangisha.
Iradiyo ifise akamaro kanini gose, ifise akamaro kanini mu mibereho y'abantu, bakamenya ibintu biriya iyo bigeze. Eka ni byinshi nta n'ibyo nakuri ko ndadondagura, ni byinshi cyane gose.
Kuri amaradiyo aradufasha kumenya inkuru zaba hirya no hino. Ati hanaka ibiciro bimeze uku, hanaka tuze gusumirayo bimeze uku. Yego, njye kumva akamaro gakomeye.
Abo banyagihugu barabwiye Ijwi rya Amerika ibiganiro bimwe bimwe bakunda kumviriza.
Ubona nk'ino uko cyane turi abantu babiri imitsi zo kumviriza nk'indirimbo zo kuri radiyo cyane cyane z'Imana nka za kera. Kanga dasohotse kera dufise kantu dusumira izubu, turazikunda cyane.
Jewe iradiyo ni ingirakamaro mu buzima bwanjye, ku mpamvu nka jewe nkunda kumviriza indirimbo z'Imana. Ndakunda kumviriza na cyane cyane iradiyo Eglise Sport. Hari umunsi bazinduka bararirimba baravuza indirimbo z'Imana, ugaca usanga uranezerewe n'ubutumwa bukavugwa no kwihanura. Ashobora kuhihanira wumvira iyo radiyo. Iyi radiyo rero ni ingirakamaro muri byose, harimo ubutumwa, harimo amajambo yo guhanura ibintu nkamwe. Nibyo nyine
ndakunda kumviriza uburimyi n'ubworozi.
Okay, je bubisanzwe ibintu bimwe nakunda kumviriza cyane cyane nk'iyo haje nk'indirimbo z'Imana cyane utuziki. Habirya nkujya mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi hajya masayine nabiya narabikunda gose.
Abo bumviriza amaradiyo bifuza ko mbere ya byose ibiganiro bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose, kandi ko byotezwe imbere.
Twifuze yuko amaradiyo yoshikiza cyane cyane ibijyanye n'iterambere, kuko uravye ibihe turimwo turakeneye cyane cyane iterambere. Turakeneye ibiganiro bijyanye n'imibano igenda iherereye ku iterambere. Turakeneye ibijyanye no kwerekana aho tugeze mu iterambere, mu mibano ishyigikira iterambere.
Habirya byerekeye dufate bariko baragira nte barakina, nka twebwe turi ngaha biratugora rwose ukuntu twoza turavugira ku iradiyo.
Je nk'ibiganiro nobona yo ziracishako yozira cishako ikiganiro cy'ugwaruka bakatwereka ingene twokwibeshaho n'ukuntu byo twokwitwara
sanze badushirira ko nkudukino tujajuro hamwe yende no kuza turumviriza makumu bisanzwe nyene tundu twishinye nyene twotujyohera nyene tukajyohera abanyagihugu
ego muri kigiye turimo turavye n'intumbero ya leta n'umukuru w'igihugu avuga ko twokwiteza imbere twatwitunganiza imigambi rebe igana byo bacha kwiradiyo byo bidukangurira guheba gukoranira ku marigara nko mara bisemereye twiteza imbere mu birimo y'igihugu n'ibindi ngira byo twigisha kugira ngo twirinde izindi ngeso zotuma amagara yacu atagenda neza nk'ibi bintu by'ubumaraya n'ibiki.
Alex Manirakiza w'Imakamba ati hashigwe imbere ibiganiro bituma abantu bahindura inyifato kugira ngo batere imbere.
Ukubera iyo wumvise ugereranije igihugu cyacu aho kigeze n'ibindi bihugu umenga turateye isoni kuko turi mu bukene ntangire. Ubukene ariko budasigurika mu gihe igihugu cyacu gifise ubutunzi bwinshi. Rero mu Burundi turazingamitswe n'inyifato. Inyifato ibera intambamye mu iterambere. Yaba ibigani bijyanye n'inyifato ho kwereka byerekanye umuntu yoshika ku iterambere.
Mu nama rukokoma igira gatatu y'ibimenyesha makuru yabereye igitega mu mpera z'umwaka w'2022 ico gira cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarashimiye ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko bikora bitiziganya mu gufasha leta n'abanyagihugu kugira ngo bagere ku iterambere.
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite.
Leta y'u Burundi rakeje bimenyesha makuru na maradio bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashikirize inkuru zitagira kanenge abanyagihugu nabo bafata ingingo zibereye za kazoza kabo. Leta y'u Burundi rashima kandi utwigoro tubimenyesha makuru byashikirije amakuru atomoye mu biringo by'igikorwa cyo kwemeza ibwirizwa shingiro mu matora y'2022 mu kugwanya ikiza coronavirus. Nisho gituma leta yashinze ikigega cyo gufasha maradiyo amahera akava mu kigega cya leta. Umukuru w'igihugu araganira n'abamenyesha makuru agatunganya ibiganiro mu runani rwa maradiyo mu ntumbero yo gushigikira ibimenyesha makuru na maradiyo. Icagira cy'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ariko ko kubera ubukene mu maradiyo ibikorwa ntibigenda neza. Hari byagiye birahindagurika mu gihugu bituma ibimenyesha makuru n'amaradiyo bivuka ari byinshi kandi bifise intumbero zitandukanye. Ibyo bimenyesha makuru ugasanga kandi bifise uburyo n'ibikoresho bibayabaye. Nico catumye barondera abakozi mu batararonka akazi bataramenyera umwuga. Byatumye rero habititu ukajya kanovera mu gutegura no gushikiriza ibiganiro abanyagihugu. Na Claude Botchu aserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije yaragarutse ubukene buri mu maradiyo bushobora gutuma abamenyesha makuru batarangura neza umwuga wabo. Ubwigenge bw'abamenyesha makuru nabo ni inkingi ikomeye y'intwaro rusangi.
Une démocratie solide, mesdames et messieurs, se caractérise par une liberté de presse solide.
Intwaro rusange yashinze imizi irangwa n'ubwigenge mu byo kumenyesha amakuru, haba mu bumenyesha amakuru n'amaradiyo bya leta, ibyigenga, ibikorera hanze bikumvikana mu gihugu. Amaradiyo yegereye abanyagihugu byose bikaba bifise abamenyesha amakuru babinonosoye bategura inkuru mu bwigenge kandi bakubahiriza akaranga mutima kumwuga. Niko intwaro rusangi yotsimbatara
en quelque sorte d'ancrer la démocratie.
Idi Jafari umuyobozi wa Radio Bena yo mu Rutana mu mumanuko gu Burundi aremeza ko bimwe mu bituma amaradiyo ashikiriza ibiganiro bidashika ku nyota ababyumviriza harimo ubukene butuma badashikira abanyagihugu n'ubumenyi buke.
Ingorane ya mbere ihari kuko ishugumya nuko ikiganiro kinezereza abanyagihugu nuko bonyene babiyumvisemo bakagira ibyo baterereye rero ahanini nuko usanga abanyagihugu tubura uburyo bukwiye ngo tubashikire iyo bari hose kirisha kabiri naco ijanye n'ubumenyi bw'abimenyesha makuru usanga ubumenyi buri hafi kumaze kumwuga ugendura kura ku munsi ku munsi rero bisaba kuvuga ugendura kura hagende haraba n'ukuntu n'abawukora bagenda barakarihirizwa ubwenge
inosansa bimana akurikiranira hafi ibivugwa mu maradiyo ati amaradiyo ningira kamaro mu gihugu mu Burundi ni menshi mugabo menshi nta kinini nafasha umunyagihugu kuko atamushikira ngo amenye icagona
iradiyo abona nagahambaye mu bantu no mu bihugu cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi zigafasha bato n'abakuze byiza iyo ziba zarangura ibyo ziyemeje mu gihe zariko ziremererwa kandi zikagira ko zigakurikiza n'umurongo genderwa ko wazo yamara urabye ico gitigiri ingene kingana ku Burundi bwonyene kumviriza nibivugwa muri ayo maradiyo emu eka sikinini zungura umunyagihugu kuko ni gake uzokumva zashikiriye umurimyi ahari umworozi umudandaza umunyamugore we wese kugira zivuge ibyerekeye iterambere ryiwe zivuge akarorero yobera abandi mu gufasha n'iterambere ry'igihugu cyose n'ibyakuru nayo kurindira ibyo by'abazoja baratasha babo ku matelefone byo nari nabyo binagwiriye eka no kuri si by'abarundi bakeneye
Miteranda yegamiye arongoye radio ijwi ry'umukenyezi mu giheta ca Gitega ati kugira tumenye ko ibiganiro dutegura bishika ku nyota abatwumviriza twarashinze imigwi y'abanywanyi bisamirizi
iyo migwi rero ikiserukira babantu batwumviriza kuko tubatora turavye abamaduhamagara kenshi abakurikirana ibiganiro byacu bari ku mitumba itandukanye tugaca rero tubashira muri uwo mugwi w'abanywanyi b'iradiyo
abanywanyi ba radio ijwi ry'umukenyezi barumvirizwa n'abarongoye iradiyo kugira ngo bagire ico bakosora mu biganiro bitegurwa
kugira ngo iradiyo ishobore kugira kamara bayumviriza no kuvuga yuko itegereje gukorera ku myitwarariko y'abanywanyi bayo no kuvuga bajya bayumviriza ku munsi ku munsi no kuvuga iradiyo kugira ibifite intumbero yitanguye n'abantu rero bayumviriza baca bakurikira uwo murongo yihaye
no mu gihe cyo gutegura intonde n'ikiranga mwanya c'ibiganiro muri radio ijwi ry'umukenyezi barafadikanya n'abumviriza iyo samirizi
ikindi cyose kwebwe twe turatunganya hajya murazi ku mwiradiyo urutonde rw'ibiganiro bararusubira mu bya Twitter grille de programme twebwe abo bakunzi b'iradiyo abo banywanyi b'iradiyo turabahamagara uko tugira dusubire mu rutonde rw'ibiganiro bakaza nabo bakicara bakatubarira nibyo bwo nta buhinga baba bazi guhumesha makuru mugabo akubwiye ati bifuza ko muri amezi atatu cyangwa amezi atandatu mwokora kuri ibi arabikubwira uko avyumva nawe nk'umuhinga rero w'iradiyo ugacubishira mu bwo buhinga wize guhumesha makuru ugacugira intunganyo nziza y'ico bita grille de programme urutonde rw'ibiganiro byo mw'iradiyo
Jerome Niyonzima umumenyesha makuru akaba n'umuhinga muri uwo mwuga ahanura barongo ya maradiyo kwigishanya hagati y'abamenyesha makuru bafise uburambe n'abashasha amaradiyo yotegura imigambi ariko bagakorera mu runani kugira ngo batorere inyishu ibibazo by'ubumenyi buke n'ubukene mu maradiyo
Novuga yuko ku kibazo ca mbere cyerekeye umenyi buke bw'abamenyesha makuru twebwe duhimiriza yuko abamenyesha makuru abarongoye ibimenyesha makuru bogerageza magaha karyo abamenyesha makuru bajye basanzwe bibicocoro basanzwe baza umwuga cyane ko bamenyera kwigisha bagenzi babo kubera yuko ibikorwa by'inyigisho kenshi usanga bizimvye iyo bagiye kwikora ku bahinga ngo baze kubigisha
Jerome Niyonzima ahanura kandi amaradiyo gutunganya imigambi yo kongereza ubutunzi mu maradiyo nko kurima korora n'ibindi byoza n'amafaranga mu maradiyo kugira ngo ntibame bazeyinze
Tewe utenshu timuise ko muri kumla banda nyakumviriza iradiyo ijwi y'Amerika muri mwanya rero reka dukubitire kandi muri Republika Demokrasia ya Kongo aho abanyeshuri bo muri za kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu yo muraruko bagiye mu myerekano basaba ko umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo eka utoregwa umuti turi kumwe n'umenyesha makuru ijwi y'Amerika Jimmy Shukrani bakomera uraho Jimmy shukran
mwiriwe neza
ibintu byifashe gute iyo myerekano yagenze gute
nibyo nkindi miryango itabogamiye kuri leta irimo za sosiyete sivile n'abanyeshuri muri za kaminuza ntara ya Kigali ruguru nabo bagiye mu myigaragambyo ariko imyigaragambyo yabo yari itandukanye n'indi yose kuko yo yagenze neza mu mucyo nta kwangirika ku bintu byabayeho kuko nabo ubundi ikibazo cyari kimwe cyo kuvuga bati umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ukomeje kuba ikibazo ariko bo bagakomeza bavuga ku kibazo cy'abanyeshuri bari mu duce turimo intambara aho ni muri teritwari ya Masisi na Rucuru kugeza ubu ari ibikorwa by'ishuri byahagaze ubwo abo banyeshuri bari mu myigaragambyo bo ubutumwa nyakuri ba nyamukuru bari batwaye bwari ubwo kwereka ubuyobozi ikibazo cy'uburezi muri utwo duce turimo intambara kugeza na n'ubu abanyeshuri benshi bari mu buhungiro.
Abo banyeshuri ubundi za kaminuza boba bashikirije nk'ivyiyumviro vy'ukuntu intambara iri muri ako gace yohagarara.
Intambara nibyo irakomeje na nicyo kibazo naho bakomeje kwibaza na kugeza ubuzi nta za kaminuza mu byaro zarakunze harimo kubera umutekano muke nabo bakibaza bati none se ko hano mu mujyi wa Goma wenda bamwe barimo kwiga abangaba baturutse babugugu mu byaro bari muri Masisi na Rucuru bo bazabaho bate kandi aho muri kaminuza gusa ahubwo harimo n'amashuri y'ibanze ndetse n'ayisumbuye ubwo ibyo nibyo bibazo bagiye batanga ku buyobozi bw'intara y'Ikigo ya Ruguru ariko kugeza ubu bikaba byabemereye yuko buri wese kugira icyo gukora uretse ibyo ngibyo nabo baje kwinjira mu kibazo cy'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba za ERC nazo ubu zikomeje kuba hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi duce ariko kugeza ubu zitarajya ku rugamba mu kufanya na FRDC kurwanya imitwe itwaje intwaro icyo kibazo nacyo bakigarutseho umuyobozi w'intara abemerera yuko ari buze kubaha igisubizo vuba bidatinze.
Abategetsi cyane cyane abajejwe za kaminuza abayobozi ba kaminuza bavuga iki kuri iyo myerekano hari ikintu bashikirije
abayobozi ba kaminuza ntabwo bigeze bagaragara mu myigaragambyo kuko yari iy'abanyeshuri bo muri za kaminuza abayobozi babo ntacyo bigeze batangaza gusa icyagaragaye mu myigaragambyo ni uko kaminuza zose zo mu mujyi wa Goma ziriwe zifunze na akazi kakozwe kuri za kaminuza no mu mujyi wa Goma.
Mu myiyerekano yabaye imbere abagira imyiyerekano kenshi na kenshi baratanga ikiringo hari ikiringo abanyeshuri bo baba batanze kugira ngo ibyo bibazo byose bashikirije bizobe byatorewe umuti. Ndumva Jimmy muratwumva? Numva umurongo wa Jimmy ntumeze neza mu kanya rero banyumanyurira ijwi ry'Amerika turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru twabwiye ko abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya bamaze kurenga 35,000 kandi twabwira kandi ayandi makuru meza nuko hariho abantu bashoboye kurokorwa uyu munsi mu bikorwa byo gutabara biriko birakorwa. Twabwiye kandi ko Ubushinwa nabwo nyene bwareze Leta z'Ubumwe za Amerika ko zirungika imipira mu kirere y'ukwabura imwe bita balloons mu nkuru twabashikirije mu kanya twonge kandi turavuga ko mu Rwanda abakorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gisara ca Kigali batavuga rumwe ku co bacateye umuriro waraye ugeramiye aho bakorera ukonona n'ibitari bike. Twavuze kandi ko muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyeshuri bagize imyiyerekano. Aha rero nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu kuri isaha niho turangirije ibiganiro byacu turabashimiye kuba mwaduteze amatwi turashimiye engineer PJ yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro byose twabashikirije turashimiye cyane cyane n'abagenzi bacu badufashije mu gutanga amakuru avugwa cyane cyane hirya no hino ku isi. Turashimiye n'abamenyeshamakuru bakorera hanze abo dukorana mu ijwi ry'Amerika tukaba rero tubararitse mwese aho muri mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.